Mubirego vyiwe umushingwamanza ava mu gihugu ca Sudan y'Epfo imbere ya sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yari yitwaje avuga ko igihugu ciwe cabonyanze ibwirizwa shingiro n'amasezerano agenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu gutora abashingamateka baserukira ico gihugu. Maître Wani Santino Jada yazanye ivyemezo vyerekana ko abashingamateka bashasha baserukira igihugu ciwe bagenywe n'umukuru w'igihugu aho gutorwa n'inama shingamateka y'ico gihugu. Mu rubanza rwo kuri uyu wa kane uruhande ruserukira leta ya Sudani y'Epfo rwemereye sentare ko habaye amakosa. Ubwo ruhande rwa leta rwaciye rushikiriza sentare urwandiko rwemeza ko amatora y'abashingamateka baserukira ico gihugu agiye gusubirwamwo vuba. Mowu Asian Kor n'umunyamabanga mukuru w'igisata kiraba ivyerekeye umuryango wa Afrika y'ubuseruko muri ico gihugu.
We had realized some of the irregularities that may have not been strictly.
Ati twarabonye ko hariho utunenge twabajemwo kuva mu ntango mu gutora abashinga amateka. Hama twemeye gufuta iyo ngingo y'umukuru w'igihugu kugira ngo bisubigwemwo. Ubu imibonano igiye gukogwa mu mpande zose zirabwa n'ico kibazo maze utwo dukosa dukugwemwo. Gutyo inama nshinga amateka ikora amatora ku mugaragaro. Ubu ntibare bwabe abashinga amateka naho bari bagenywe n'umukuru w'igihugu hashobora gutorwa abanyene canke hagatorwa abandi, ariko byose bigiye gusubigwamwo.
But we are going to do it again, yes. The elections will be started afresh.
Maître Wani Santino Jada nabo bari kumwe mu kwitwarira leta ya Sudani y'Epfo bakiriye neza iyo ngingo.
They have revoked the decree made by the president and they are ready to go and conduct.
Ati ko bemeye gufuta iyo ngingo y'umukuru w'igihugu hama bakemera no gusubiramwo ukundi gusha amatora y'abashinga amateka. Natwe twaciye dufata ingingo ko duhebye ibirego byacu kuko nico nyine twashaka. Ubu twibaza ko ayo matora azokurikiza amategeko agenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Icyo nsaba inama nshinga amateka ni uko yogira amatora koko yizewe, hanyuma agatorwa abantu bazima bashobora guserukira igihugu, ntibashire imbere inyungu z'umukuru w'igihugu Salva Kiir, ahubwo bashire imbere inyungu z'igihugu n'iz'abanyafurika y'ubuseruko bose. Ariko n'ubu nibatatorwa tuzoca dusubira kwitorera leta muri iyo sentare. Mubariko barafasha kuburana uwo mushingwamanza harimo n'abaharaniye agateka kazi na muntu. Maître Donald Deya atwara urunani rw'abashingwamanza muri Afrika, Union Panafricaine des Avocats, avuga ko urwo rubanza ari nk'icigwa gihawe abanyafurika y'ubuseruko bose.
Mara nyingi sisi wananchi tunajifanya wanyonge wenyewe, tunaweza kudhulumiwa ama haki kukiukwa.
Kenshi twebwe abanyagihugu nitwe tuya ku burenganzira bwacu, amategeko araho nyangwa tukarenganywa, ariko tukaguma twidogera muhira canke mu bunywero gusa ntitubishire hejuru. Kubona rero uru rubanza rwazanywe hano bizofasha cyane no muri kazoza. Ni ubutumwa bukomeye kuri leta hamwe n'abanyasudani y'Epfo bose, eka mbere no muri Afrika y'ubuseruko, kugira ngo amategeko azohora kurikizwa. Bitabaye ibyo, abanyagihugu nk'uyu bazokwama bitwara baciye mu nzego zose kugira ngo amategeko akurikizwe.
Kuhakikisha kwamba tunafuata sheria.
Izo mpari zari zatumye mu ndwi zibiri ziheze sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ihagarika ukurahira kw'abashinga amateka bashasha b'uwo muryango. Ariko n'ubu bigoye bikiriko kuko naho urwo rubanza rutari kuba rwashingishijwe, inama nshinga amateka ya EAC yari yamaze gutangaza ko ukurahira kw'abashinga amateka bashasha kutazoba vuba. Vyatumwe n'igihugu ca Kenya kuko n'ubu kitaraheza gutora abashinga amateka bashasha bagiserukira. Pierre Clavenyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.